Undi bahaye ibi kiganiro abanyamakuru ku ngingo z'umutekano ndetse n'impamvu zatumye intumwa z'u Burundi zikura mu biganiro biheruka kubera Arusha ni Kigali mu nama y'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afurika AU. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Jidas Ihundimpundu yakurikiranye ibyo biganiro byombi. Jida, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Alain Nyamitwe yababwiye ko intumwa za Leta z'u Burundi zitabonetse Kigali kubera iyihe mpamvu?
Ego umushikiranganji Alain Nyamitwe yasiguye ko icatumye biyongera muri iyo nama ngo ari uko basabye ivyemeza k'umutekano w'abari baserukiye Burundi wari ucungerewe neza, ariko ngo ntibabironka. Kubwiye rero ngo u Rwanda ruri mu bahungabanya umutekano mu Burundi bigasa nk'uko batari barwizeye, ngo nta kuntu bari kuhaguma. Ariko Aime Nyamitwe yatanze n'iyindi mvo, reka tumwumvirize.
Twashatse gutanga ubutumwa duha iryo shyirahamwe ko twagituye kenshi tubwira tuti nyabuna nimudutezurire igihugu kibanye cy'u Rwanda kitubaniye nabi. Ibyo yanavuzwe je ubwanje narabwiye urongoye iryo shyirahamwe yarisabeba umupfasoni musaza na Dramini Zuma, ndamugira nti turakeneye yuko hagira icyo iri shyirahamwe rikoze.
Hanyuma Jilda, witabiye kandi n'ikindi kiganiro cyatanzwe na minisitiri w'umutekano wa Guillaume Bunyoni, we yababwiye iki?
Umushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni yavuze ko muri rusange umutekano wagarutse mu Burundi. Yavuze ko ubushikiranganji arongoye bwateye intambwe mu bijanye no kugwanya ubukozi bw'ikibi. Reka tumukurikire nawe nyine.
Harakozwe ibitari bike aho hafashwe ibirwanisho birimo inkoho 160 z'ubwoko butandukanye, ibisasu ntezwa ntoke 199, ibisasu ntezwa nkoho 10, ibisasu byo gutega amamine, amasasu y'inkoho atandukanye arenga 12,000. Harafashwe kandi inkozi z'ikibi zitwaza iterabwoba 35, muri izo hakaba harimwo 8 zishikanye kugushaka kwazo mu minwe y'inyamiramabi.
Hanyuma Jirida, vuba Bunyoni, Minisitiri Bunyoni yabayigeza avugaho izo ntwaro zakuwe abo bantu baribo?
Ego yavuze ko izo ntwaro zafatiwe mu karere ka Mugamba ni mu ntara ya Bururi no mu micungararo yaho, niko yabisiguye.
Reka tugaruke gato kuri Minisitiri Nyamitwe, nawe yigeze asobanura uko ubu ngubu umubano w'u Rwanda n'u Burundi wifashe, uretse kuvuga ko batigeze babizereza babagenzurira umutekano w'intumwa bari bohereje?
Ego Alain Nyamitwe yasiguye ko umubano w'u Burundi n'u Rwanda utifashe neza kubera ngo u Rwanda rubabaniye nabi. Yavuze ko umuryango wa Union Africaine ngo utigeze ukora ibintu biboneka kugira ngo ugire icyo ukoze kugira ngo u Rwanda rureke kubandanya rurunganya umutekano mu Burundi, niko yabwiye abamenyesha makuru.
Urakoze Jidas.